Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubasikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Burundi, mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mu 2020 FM 104 n'ibice bitatu. Mwiyeneza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukigani muri sanga cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire bacu ibibazo vyingwano n'intambara z'urutavana ko cyane cyane mu bihugu byo muri Afrika, tutibagiye intara Afrika y'ibiyaga binini, cyane cyane umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Abashinga ntahe twatumiye rero n'abantu bakurikirana hafi ibibazo vya demokrasi hamwe n'ibibazo vy'imyane n'intambara mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Turi kumwe n'umushinga ntahe Leonard Nyangoma. Muri aho Nyangoma?
Ego ndaho Frederic. Kuramukije kandi ndamukije nabo dusangira ikiganiro Paul Nkunzimana na Diomede. Kuramukije kandi n'abarundi bo kuko baratwumviriza.
Turi kumwe kandi na Professor Paul Nkunzimana. Paul, muraho namwe Nkunzimana?
Ego muraho, mwaramutse neza. Ego ndamukije naje aho turi kumwe muri iki kiganiro kandi ndamukije ariko baratwumviriza.
Turi kumwe kandi na Diomede Misigaro. Muraho Diomede Misigaro?
Mwaramutse Frederic. Nkuko abandi banguriye babivuze, nashaka kubaramutsa, kuramutsa Nshinga Ntahe Nyangoma, ndamutsa na professor n'abarundi bose baza ariko batwumvira.
Reka nibutse ko Nyangoma Leonard mu kigihe ari mu gihugu cy'u Faransa, mu gihe Paul Nkunzimana ari muri Canada, Diomede Misigaro ari muri Tennessee, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashinga ntahe mwese turi kumwe mu kigihe mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika nka Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Libya, Somalia, Sudani hamwe na handi hari intureka ya politike, kandi iyo ntureka si ntureka iriko irarangira vuba canke yatanguye vuba, kandi ko kwibagira nko twabivuze mu seruko bwa Congo. Inyandabuvano nyamukuru muri rusangi ni iyihereka dutangwe kumushyira ntahe Paul Nkunzimana.
Eko murakoze cyane. Ikibazo cyerekeye ika by'ukuri ikibazo gihambaye cyane rwose, kubera yuko Afurika iri mu igizwe n'ibihugu byatwawe n'ibihugu by'amahanga mo ibyo colonization. Ubwo rero ibyo bihugu ubwa mbere byatangwe n'ugusahurwa ibintu byinshi, ubutunzi barasahura n'abantu bakaba badandaza nk'ibintu bakabatwara mu bihugu bya Buraya, bakabatwara mu bihugu bya Aziya na cyane cyane mu bihugu byo muri Amerika, muri Amerika y'Epfo, muri Leta ya Ruguru, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bise ibujijwe ry'abantu. Urumva rero kuva ibyo byose bitanguye, ibyo bihugu rero byo muri Afurika byarakoronije, ni ukuvuga abanyamahanga baratsibateriyeho, barabitwara, barasahura ubutwana yabafunzi. Hanyuma rero murazafashe igihugu kimwe kimwe kugira ngo turegere ko hanyuma kuva tuvuge icyo gihe ibihugu abanyamahanga b'abanyaya batanguye kwizezira ibyo bihugu harabaye n'intambara z'abanyagihugu bagwanira kugira ngo ubwo busuma hanyuma no kwicara muri ibyo bihugu ntibibandanye ariko mugabo kubera inguvu z'abo banyamahanga babayeho izo ntambara ntizashoboye gushika ikintu kiboneka.
Uruhara rw'abakoronije ibyo bihugu turarugaruka ko ariko nashaka n'umushyira nanjye Nyangoma nawe nyine atubwire ikintu yibaza coba ari inyandamuvano y'izo ngwano n'indyane ika uruhagarara rwa politike bitavana ko cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika.
Urakoze kuri icyo kibazo kuko mugendanje Paul agiye kubivuga. Ni ikibazo keneye yuko insiguro nyinshi sinzi ko muri aka kanya ujya kuduha dushobora kubisigura byose kugira ngo abantu babyumve kuko birakenewe. Hari umugenzi ukunda kujya turaganira rimwe niyo yigeze kumbwira ati n'ejo n'ejo ubundi ubonye ahari ingwano ahari imigwano uzorabe igituma uzorabe ikiri mu kuzimu muri ibyo bihugu hanyuma ndaraba ndaraba iwacu mu karere iwacu cyane cyane mu gihugu cya Kongo ariko ni nka hosi ndaraba mu bihugu byo mu burengero bwo muri Aziya ibyo bita ngo proshoria wo mu enoria nsanga hosi mu bihugu by'iwacu ngaho hafi mu biyaga binini hari ubutare bwinshi cyane kandi butaboneka mu bindi bihugu byadutura. Hariya naho nsanga hariyo akamoto petrole na gazi izo nshama kirumba kabyo hose muri aka kanya inkomoko zizo njyane kuba izo ngwano kuba abazungu bakiza kutuganza kudukoroniza baje bazanywe n'amarongo baje barondera ubutunzi baje barondera abantu bakoresha bakabahembe n'ica n'ikizi cyane ntibanabahembe. Ariko icyo gihe mu nyuma abanyagihugu barashoboye kujya hamwe baragwanya ababakoroniza babakoroniza ariko turaronka ukwikukira ukwikukira mugabo kudakwiye kwikukira muri ibi bya politike independence sans décolonisation uri kubaza mu Gifaransa. Hanyuma baca bararondera mu zindi nzira bacamwo niho n'imvugo yacitangura guhinduka mu majambo yakoreshwa. Jewe ndibuka mwaka w'igihumbi kimwe mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo itanu mirongo itandatu gushika mirongo irindwi icyo gihe twaraharira tukavuga niyo kolonialisme ijambo imperialisme. Ariko mu nyuma kuva mwaka wa mirongo umunani ibyo byaciye bitangura kugabanuka batangura no kuvuga yuko ngo ingwano ngo ziri muri Afurika ngo zingo n'iby'amoko n'ingorane ziri hagati y'abanyafurika ngo n'imigenzo yabo imico yabo ngo niyo ituma badatera imbere ngo canke biva ku kapinga yanjye kuri ibyo bya regionalisme. Aho rero ni mu ntumbero yo kugira ngo ntitubone yuko izo ngwano bari inyuma yazo kandi bagakoresha n'abanyafurika bamwe bamwe.
Icyo ni ikibazo muvuze kituhava tugaruka ko ikibazo gihambaye cyane rwose. Ariko mushyira nkaye namwe Diomede Misigaro mwebi mubibona gute izo ndyane zo muri Afurika?
Murakoze Frederic, kandi ntabwo gushimira abavuze imbere yanjye kuko adonye urutoki ku bintu bitari bike. Ariko nagomba ndongere ko akantu kamwe igihe bashika abo twita le colon baje bafite politiki imwe divise pour regne barasanze muri Afurika. Yego benshi muri twe muna rwo twari tuzi ko twishaye kugahiye nk'ibyo by'amaminere bariko bavuga izahabu n'ibindi hariya mu karere k'iwacu n'ahandi hatari hake hari ngwano. Ariko cyane iyo politiki ya divise pour regne kugabura abantu kugira ngo bashobore kubatwara byarabandaje n'igihe twibajije ko tumaze kubona ukwikukira. Usanga rero abantu aho kantu karabagumye ko bakagenda bagafata nk'abantu ukoko kamwe bakabagira abasoda bakanabafasha ahubwo bakajya kurekika kurusha abandi bakanabereka ko muri ako kace aribo bantu bafite ijambo abandi tajya bafise ni nabo babandarije baca ko usha nawe independence ishikiye independence rero yashitse abo bantu baramaze kuhaba akazi karabaye ni nabo n'ubu igihe cyose bo iyo bononye bari inyuma yabo kuko nibo bantu nkabonyine bandi bishimikiza ko n'ukorona kuva kera. Ubu rero iby'amaregion n'ibiki nk'uko Nyagoma bivuze biza byiyongera ko ariko ni ka kantu ko kubona ko nk'umwana yakuriye muri ayo mata ari wabo bakuze bashigikiwe nabo nyine bari baje bakono yumva kumengo nibwirizwa yuko amakosa se yakoze atabiye no kuyabona akwiye kubandaye ibizo ngwa mbere zihari zuko amwe bavuga batoya ibyo none ka byaronekaye ibi nibishobora kubandanya no kugwanira agateka kakira mu kabundu kugira ngo twese ingwanzi zize mugabari yanavumva ngo twabivuze barakomeye bamariko babarya tireka reka ndimubendere ndimubendere niho rero hageze uko hagiye habaho abanyafrika bicara bagaragaza guheza ikibazo mu nzira yose yama ibura
tugaze kuri mwebwe Professor Nkuzimana mwavuze uruhara rwaje gukoloniza ibihugu vyo muri Afrika warangwa ingwano ariko murazi ko ari ibihugu vyo muri Afrika byakoronijwe ariko bitarimo ingwano ivyo ntivyo biva ku butegetsi cyane cyane ku ntwaro zitandukanye ziri muri ivyo bihugu
ego bon ariko mugaho nasaho wifurima gatoyo uko ibyo tubavuganiraza ko bigoye kuri yuko uba bifise inkomoko hanyuma n'inzira zafashe bo mu ntango nareko ndavuga yuko mu myaka ya 1963 niho abanyagihugu batangiye guhaguruka hanyuma kugira ngo bikure ko intwaro z'abanyamahanga uba niho abo banyamahanga batanze ibyo bise ukwikukira ibyo bise independence kuri ukuri bose independence kubera yuko babananije bafise ukuboko ku butunzi bw'ibyo bihugu kumva abanyamahanga bakihashika gushika n'uno munsi ntibarahava uba muri icyo gihe batanze independance batanga idrapo batanga umukuru w'igihugu batanga ururirimbo ruhagize igihugu ivyo n'ivyo gusa byonyine hanyuma rero abanyamahanga basubirirwa n'abirabure cyanke n'abarabu umuntu arabyara aho igihugu biherereye uba rero uba by'ukuri ntacyahindutse icyahindutse gusa ni uko kugira ngo bahume amaso abanyagihugu batatse iyo yitse bise independance ariko ubwo atari yo na gato uba abanyamahanga nibo babandanije bapolitika abo birabure cyangwa abo barabu
muri ko muvuga ko ibihugu byaronse independance atabwigenge bifise
kuri uwo munsi by'ukuri ntacyahindutse na kimwe ubu rero ahubwo ubunye kubera ko ama sosiyete akomakomeye ajya bita ama multinational akorana na banki y'isi yose ikigega mpuzamakungu FN kuva mu 1995 n'ishyirahamwe ry'abanyaburaya kuva mu ntango y'imyaka y'1999 ubu ntacyahindutse ni ukuvuga ubutare bwose ibitoro n'ibindi n'amagazi byose bibaranya bisahurwa n'abo banyamahanga
muri ko muvuga ko nivyo bihugu naho vyikukiye atabwigenge bifise
nta bwigenge bigira namba haba mu vya politiki kuko harabaye amaperiode y'amakudeta n'ibindi byose bizanyirwa nabo banyamahanga gushika n'ubuye n'amapolitiki yose ahari ku by'ukuri kubera ko ibyo bihugu bitigenga ayo mapolitiki yose aba agigwa ni Washington aho muri agigwa ni Paris agigwa mu mahanga nama politiki ni Bruxelles y'Europeyene nama politiki independante ama politiki ukwigenga ari muri ibyo bihugu nicyo gituma rero kugira ngo ibyo bintu byose bashobore kubandanya babisahura barondera ukuntu bagabura abanyagihugu bakabasha mu migwi bamwe bakaba ubwoko bu abandi ubwoko bu abandi izindi ndiya abandi izindi ndiya ugasanga rero bariko abatwara ibyo bihugu nabo nyine bakorera kuri kuko nibyo bibafasha
Mushi anaye yango ba leona navuze ikibazo gihambaye cyane gose cy'ibintu byo babituma ibihugu byo hanze bigerageza kugabura abanyagihugu cyane cyane wo muri Afrika mwavuze ibyerekeye ubutunzi eka biri munsi mu kuzimu nk'uko mwabivuze ariko murazi ko mu bihugu bikomakomeye ivyo bihugu bifise ubutunzi cyane gose munsi y'ukuzimu byinshi birafite peteroli ariko indiyane tubona muri Afrika sizo tubona muri ivyo bihugu
mugabo nubwo ho bivuze muri Afrika kuva twikukiye kuva cyane cyane bikwitwa kwikukira kuko ngo kuko pole yabivuze nta gihugu kirikukira kweri koko muri Afrika kiriho rero ngirango nta gihugu na kimwe gitaragirungwa kitayigiyemo cyagiye mu mudugararo indi ko uronka ubororero bwishi uvuga ko ufite ubutare ubufite ubutunzi butaraja mu sinzi ko urunga igihugu na kimwe nge narabye sinzi Tanzania ubuga na Tanzania ukuraza daho nyene gihe bari munyerere yaragitwara ikora akora ku buryo itunga risabikanya mu banyagihugu daho nyene baramugoye cyane gose ku buryo ubutunzi bwagumye bwa Tanzania buzingamitse nta ndi wakimpa ndaguhera bo nibamba n'icyo gihugu ndaguhera ku birenga 50 byo muri Afurika ibihunga byose za Sierra Leone za Mali Algerie Maroc Sudani bayicemwe ibihugu bibiri nayo nyine n'umugambi bafite yuko ibihugu binini binini nka byose bazobicamwo ibice ibihugu byinshi bimwe bita balkanisation Congo Angola ntagihugu na kimwe uvuga ku iki cyo no kongera ko nuko abagerageje abarongozi abakuru b'ibihugu bagerageje kurondera kwikukira koko kwa Afurika nk'abankuruma Modibo Keita Gasore ntitubirondere Barumumba n'ibiki abo bose baragandaguye cyane utagandaguye baramuburagije Kamandela bamutunze imyaka 27 asohoka atakibasha urabona imyenda bagize Kadafi yaragerageza kwinagata ba Sankara uwadugije urutoki wese kugira ati ngomba ko Afurika yikukira baragugandaguye bamaze kwitwa abarongozi barenga 25 muri Afurika kupfa umwaka w'1960 bagomba guharanira ukwikukira koko urumva rero nta gihugu na kimwe muvuga ko gifite ubutunzi nikidafite ubutunzi nk'iwacu canke mu Rwanda hashobora kuba ari ahantu bashobora guca nawe kiba kidafite ubutunzi bwinshi baca kugira ngo bashikire ibyo bihugu bashikire muri ibyo bihugu bifite ubutunzi kama bifite ubutunzi cimeza ariko cyo no kongera ko kandi ingwano zindi ubu kubera hari ibihugu bimwe bya muri Aziya cyangwa muri Amerika y'Epfo n'ahandi byashoboye kuduga byaganzwa mugabo birashobora kwikukira kuvuga ugomba tuvuga n'Ubushinwa n'ibiki birashobora kwikukira hanyuma rero ubu rero byaciye nabyo biza kurundi iryo tunga cimeza muri Afurika kuko birakeneye ubwo butare barafite amahinguriro barakeneye hanyuma rero bajya ba kera bahora batuganza babibona nabi niho rero baca batangura gutera ingwano canke umudugararo Somalia muri Kao Sudan bayigabuyeho ibice bibiri Centrafrique iri muri Kao Mali ni muri Kao n'ibindi kugira ngo abo bashinwa nabo ntibaze kwihako kuri ubwo butunzi Libya bayisambuye kugira ngo bashikire bujya butunzi ubu bayivoma ipetroli bayivoma gusa kugira bushikire hariyo abashinwa benshi hariyo n'abarusiya benshi ubu rero ingwano nyinshi ziriko wagomba ziba cane cane nizo gutangira ibyo bihugu nabyo byaduze kare byaramashuri ubu n'imvizi
ariko nashaka na Diomede misigara mwavuze ikibazo cy'aba koronije Burundi bagabuye nk'abanyagihugu ugasanga bashira bamwe imbere ugaca usanga rero abandi babigendera ko ivyo ntivyo babiva ku butegetsi bubi ubutegetsi butabona kazoza butagira butagiramo indongozi
bo ivyo birimwo urakoze Frederic ivyo birimwo ariko cyane cyane nk'ivyo bishinaga nyango baje kuvuga byose ni nkavyo n'ivyo kabisa ariko ikibazo umuntu aguma yibaza ni kubera iki ibiba byose abantu bakubo hanze bakora bahera ku bantu nkatwe nyine muri icyo gihugu kuko barazi ko bitoko batanze independence ntabwo babandanya gukora nkuko bakora kera bica abantu abona baragenda bagafata abo bantu nakubwira ko bagize divise kurenya abantu basa nabo bashikiye ko bakabafata bati mwebwe n'ubundi tunyuma yagenda ubona ari kibabaje kuvuga ngo bari abo baje badefende icyo twokwita bazi bashigikira ugutera imbere kwabo barazi ko badafashe ubutaka bwo muri Congo badafashe ubutaka bwa Mali badafashe ibyo no hino hari ibintu byinshi bizobapfana ingwano ya kabiri yatanguye hagati yabo n'abashinwa n'abarusiya n'abandi bariko baraza za Brezil na Afurika y'Epfo ko nayo nyene ndovuga ko ihejo gatuye muri Afurika ni ukubera ko hari abandi bantu mu gihugu babandanye gukorana nabo ingorane tugifise uyu munsi kandi zitazohagarara vuba nuko nkuko inyama ije kubivuga uyu muntu wese atugije ubutaka akavuga ati ndabyaha baramutange bakamuhangaza ubwo bikibabaje tubona si bo baza barafisa abantu bameze nk'abacangiro babo bo muri icyo gihugu baza kwica. Icyo gituma rero tugura tute mbega umuntu yovuga ko uyu wa yacu duhurira ari yesheke, mbega umuntu yovuga ko ajya amashyirahamwe yose tuba turi kumwe ari yesheke. Ni guti abantu na twebwe kubera ubukunzi bw'inda tutabona ko ariko bagomba kutubegera ku byacu, ukemera ukabegerwa kugira ngo baguhe ibigwanisho ubonye abantu wicara werekane ko ari wewe ari wo ukwiye kubandanya. Nubwo two ikibazo ariko turavuga nubwo twubandanya tuvuga colonisation neocolonialisme dere niyo tuvuga ko turimo nabo bantu bariko baragwana banga nk'ubu yabuze Nyerere hari n'abandi bariko baragwana bavuga batuya nk'iyo hageze nk'iwacu uko tutakwiye kwihera ko abantu bavuga ati hako mutubwira ngo turabaye amafaranga duhaye amafaranga dukoresha amato turayibikorera tubona ibizoba dukoza yacu aho ngiye kure harageza nk'uko natwe tubona ko mbe tuzokoreshwa gushika ryari. Aba nk'ubu muri Mali, muri Mali hari abasoda baraye bavuze bati tugiye gupfira ngaha n'inzara n'ibiki, abasoda bariko barapfira ku rugamba ibyo bita ngo n'abayisilamu n'ibiki turafashe ubutegetsi dushyire ordre muri iyi. Ibihugu bya mbere bibabwiye ngo ntimukore ibyo ni ibindi bihugu by'uruhande bwabutse natwe tugiye kubafunga ntimuzoronga icyo murya ntimuzoronga icyo mugiranye. Nta n'umwe ashaka kugira ngo yumve ngira ibintu bimeze. Jyewe nize muri Senegal abonye metrize muri ekonomi muri Senegal ariyo kuri twiga integration niho namenye ko biriya bihugu byose ubona bikoresha uruhera rukorerwa mu Bufaransa kandi byabonye independance y'Ubufaransa. Igihugu kitarimo ni Gine ujya mugabo Sekuture yari yarahiye na ibibazo bidashoboka Sekuture yagiyemo ariko n'ubushyika uyu munsi Ubufaransa rwabo rukorerwa mu Bufaransa hageze abo ariko barahariye bavuga bati mbere kuki tukora uruhera rwacu kugira ngo kibaba n'ibindi ibara ryaraguye arabita ko abamuritarije bavuga cyo ya katubana nyine mu Faransa ntabwo ndi cyane mugango bera kubwire muri make nashaka kuvuga ndi ikibazo kiri kuri abo batukoronije bafatanye n'abantu b'iwacu mugabo natwe nge tutarahindura ingendo n'ibintu bizomara imyaka n'imyaka kubera ko ubukunzi bw'inda bwa bamwe
icyo ni kibazo gihambaye muhereje ko mushya ntahe misigaro ka kitushikane ku kibazo nashaka kubaza Professor Paul Nkuzimana. Biroroshye kudoma urutoki ku bandi ariko umuntu ashaka kwikubita agashi akaraba ko n'intwaro zidasanzwe zimeze neza muri Afrika kugira ngo umunyamahanga ashike muri ibyo bihugu byo muri Afrika ashike ku mugambi ashaka se uko intwaro nazo ziba ziri zijegajega umutetsi atazi ariko ararongora inzira ariko ashyiramo abanyagihugu biwe.
Ego murakoze. Erega kuzukuri muri ibyo bihugu byose haba muri Afurika y'Epfo haba muri Mali haba Burundi Congo Samaliza za Sudani nuvuga abategetsi ngo nukwiraba abategetsi bahari bakorera ayo mashyirahamwe y'abanyamahanga international ziri mu butare ziri mu magaze ziri mu miteteroli hose muri bya bihugu. Urumva rero ingorane zihari rero nuko biriya bintu bantu bava dukwikuta ibyo nibaza yuko abantu bobyikura mu mutwe kuko ntabyigeze bihaba kandi nanoneho n'abashaka yuko aba ukwikukira mugabo naho nyine ntibari bafite imigambi y'ukuvavanura n'ayo mashyirahamwe y'abanyamahanga no kuvavanura ibyo twita imperialism ibyo bihugu rutura rumwe n'ayo bose bagandaguwe ntibari bafite imigambi umva babona yuko bavuga ko akeneye ukwikukira mugabo ntiberekane inzira y'ukwikukira kuko ukwikukira nugutuma yuko fata ingingo yuko ubutunzi bw'igihugu buba ubw'igihugu ntibube ubw'abanyamahanga. Uko niko kuyikukira. Ukwikukira ni ukuvuga yuko haba hariho demokarasi, ni ukuvuga yuko abanyagihugu bafise ijambo bagatunganya igihugu cyabo. Muri abo bose nta namwe bigeze bagira iyo migambi. Ni ukuvuga rero yuko nanone uraze burya ubutunzi bwose rero mu Burundi ngo nta muntu n'umwe atazi ubwo butunzi njyewe nageze no kubikora ko na carte géologique y'igihugu cya Rwanda cya 2020 bya byose byanditse byarimo byaba bya konta byarimo Burundi hariho amatoni imiliyoni amajana abiri na mirongo umunani ya nikeli amajana abiri imiliyoni amajana abiri na mirongo umunani ubwo Burundi nico nico kimwe no muri Congo cyo kimwe no muri Mali cyo kimwe no muri Somali ndabo ndamahora zokwitwa aboneka ngo utunzi abanyagihugu twebwe abanyagihugu
ndahagurutse
ego men ne bijya dose yagwa dose za
batata ego men kuri iki kibazo nyene
majamani mwitwa ndawo kandi ayo mashira ari gacho nacha gushika ko bitari ndu bavuga ngo bwabise ngo barundi cyane ngo baganda n'iki ngo gutira amahoro muri Somalia bijya sivyo na gatoyi bijya ari kuza gufuka mamunda abanyasomalia kugira ngo babandanye bavuga yuko Somalia ku bice bibiri bya gatatu byuzuyemo ipetroli na gaz bijya bihugu bivuze nka Congo hari bya za Kota hari za Cobalt hariho za Kwizu hajya mu buseruko nta bindi bintu bihuza atari izahabu mahaba n'ijya bigiyose igwanda n'ijya bigiyose by'ukuri n'abanyandi bagwanira kugira batashe kudandaza bakorera ajya mu ministeri nationale jonal bitavu icyo gihe mu kibona mu 2018 nashe guharura imigwi igwanda irenga ijana na mirongo ibiri muri Congo hajyanye kandi hakaba n'intuze nyakaba n'ama ministeri nationale y'Amerika abanyamerika ababongereza ababirigi abayahudi reka n'abashinwa n'abandi imigwi irenga mirongo umunani
nashaka mbaze mushika nta nyangoma ariko atubwire ibyo byose turabyumva ariko uruhara rw'intwaro mbi n'uruhe mu magorwa ibihugu byo muri Afurika bibonye
uruhara rw'intwaro mbi nta numwe yahakanye yuko hariho abanyafurika nabo bafise uruhara muri iyo n'ubwo buryarya muri izo ngwano ariko nk'uko Paul yabivuze abo banyafurika batwara ubu benshi bakora nk'abacangero b'ibyo bihugu bya rutura usanga bafise rwagomba n'imitahe muri ayo masosiyete y'amasosiyete ngo mvuze amakungu bita amasosiyete multinationale ugahura nk'umutegetsi wa Angola umukuru w'igihugu cy'Angola n'abana biwe bari igihugu racoza imamiliyari n'amamiliyari ugahura baciye bayashyira bashyira imifuka imitahe nko muri totale n'ibindi aho ndiko ndakwereka ko urugamba rw'ukubaguguza rutoroshe kuko urumva barafise inyungu bafise imitahe mu masosiyete akomakomeye mpuzamakungu yo mu bihugu bya rutura urumva n'ibikoresho ni n'abajera des entreprises ibihugu byacu ni nka entreprise y'ibyo bihugu nyine bya rukura abo nabo n'abajera iyo rero ntibihende ntibari kubarahinduka uwo hinduka baca bamwica bagomba canke bakazana ubundi nico gituma ubona hariho n'amakambi y'abasoda abanyamerika bafise amakambi y'abasoda ashika arenga 36 muri Afurika ndibuka ariko n'u Burundi bwari bwabyemeye sinzi ko bwasinyuye bwari bwabyemeye baragutera ubwoba Burundi bwari bwasinyaye amasezerano itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2014 yuko batoreka basuta abanyamerika bakinjira bagasohoka ngo hari igihe kera bagomba gushyira baze y'abasoda yabo hajya ku kiyaga cya Tanganyika ndabyibaza kandi ni umugambi nje barabaheba kugira ngo bashobore gukontorora Afurika yose yo hagati niyo mu buseruko ubu rero amabaze arenga maze militeri zabo zirenga 36 muri Afurika nta kindi cyazizanye atari gucungera kurereka kugira bashobore gusahura batera igitsure abanyafurika uzubyura umutwe bagaca bawumena bakaza baje ngo baje kurwanira demokarasi ngo baje guharanira amahoro ngo ibintu nk'ibyo bita resengerance humanitaire kuko Paul yabivuze hajya bijya bintu byo kuvugenda ngo gukingira ngo ugwa amahoro ngo muri Somalia cyane muri Centrafrique hajya ni gukora nk'abacangero b'ibyo bihugu niko nubivuga bigamugiza nukoresha turazi nyine igihugu cya Somalia bagitakanze kuva kera ni igihugu cyari kimeze nk'icy'iwacu bose bavuga ururimi rumwe ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi kama icyo gihugu cya Sudani murabona gena bakimanyemo bibiri kugira ngo bashobore kwiganzira cyane cyane kaya gahugu kepfo ka Somalia gafite ubutunzi bwinshi cyane n'ibindi nk'uko benshi babivuze ariko turizera yuko turajya kubigaruka ko
turabigaruka ko reka mu nshingano ya Diomede Misigaro mu kirundi bavuga ngo utemo rwiwe umutiza muhoro abo muvuga ko baza guteranya abanyagihugu b'abanyafrika ntibashobora kwamenera ahoroshe
no ashaura bitoye kubamenera ahoroshe kubera ko abantu babategura gutwe bazi kuziba bwabo zoyinduka bakiyumvira abo nababo ingo zabo ngira ngo ariko bakibagira ikintu kimwe nuko gihe umubanyi iyo ruhiye bo babaryohewe iruhande nabo abandi baba batariye ubu ariko ugerageza kuzana izindi zangana ako karenganyo kaboneka zuba ryaka ntabwo nibaza ko abantu babyihanganira niho rero hava ingwano niho usanga abantu bavuga bakebaga uyu muperezida araje ashatse ko abanyagihugu bashikira ibyabo akitunganiriza ngo uyu ararashwe bagashyiraho ba bandi b'iwabo akaza abo bandi nabakubwira ko ari demokarasi ishyitse bafise n'ibinyamakuru bikomeye bibakurikira bivuga amakuru yabo ko kuva abantu baboneka batwara beza rabo mugabo karara ikintu coba kiriho kirashigwa imbere umugabe ni muri icyo gihugu ukakira igikurikira ni kimwe ni uko yego nkuko bivuze ngo ute mugwiwe umutiza umuhoro n'abo bantu batwarira abandi bemera ibyo no kwita ayo makoro abanyamerika bavuga ngo bituma wikura ku bantu bawe akibagira ko ibiri mu gihugu ari bya bose bya bindi bikehera bindi byo usangira bike mu mahoro abe ashaka kuvuga n'ikintu nk'iki uratuma urutoki kuri aba nabo kandi iyo abantu bamwe bamwe muri twebwe bakurikiye mu ishuri gatoya usanga aribo bica ku mukononera bajya banyarucana kuko nk'ibyo bintu by'amakoro biba nibo babikora agenda akiyumvira we n'abantu ngoma ntanga akarorero hariho ibihugu byinshi abantu batwaye imyaka 20-30
icyo ni ikibazo
kabamuyeho ugasanga n'umuryango wiwe nawe ubayeho nabi bamwe ugasanga batagira n'isabune urya mugabo twabanye iruhande muratwe amafaranga menshi yiwe yari hanze ujya muri Congo none ubu amafaranga yiwe yagiye
yego me icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose Diomede misigara mushikirije nashaka mbaze na Professor Paul Nkunzimana mbega uburambe bukabije ku butegetsi bw'abategetsi bo muri Afurika ubwo ntibwerekana intwaro mbi eka siho n'abantu bo hanze bashobora kuvuga ati kirita
zende wazo yuko zende wazo kuvuga ngo intwaro mbi erega ndiyo z'intwaro mbi nabo nyine abo banyamahanga babizanye kuva ku ntwari ibyo bita ngo bon gouvernance erega umva nta ntwaro mbi iriho by'ukuri mbo ni intwaro erega ntibavuga yuko ubusuma ngo yuko ari intwaro mbi hoya ubusuma ni intwaro nta kuntu umuntu ashobora kuyita ni gutwara intwaro uko kuri Afurika leta n'umurika n'umurya bihugu byose bitoko rya demokarasi rwa aho demokarasi n'ibindi kuko ubu biratandukanye kubera yuko ubwa mbere hoho umuntu arabye ukuntu ibintu byifashe nk'ibihugu by'i Buraya cyangwa muri Amerika ni bihugu hashoboye kuboneka umugwi w'abantu bashoboye kurwanya intwaro y'agakingirizo y'abafeodo hanyuma bagashobora gushinga ibyo bise intwaro ya demokarasi ya bourgeoisie ariko muri Afurika rero ntibyashobotse kubera iyo politiki nyine yo kuzingamika ibyo bihugu ku gusahura ubutunzi ibyo gusahura abantu esikavaje la fete kugurisha ibirahure ibyo byatumye ibihugu bigenda bizingamikwa urumva rero muri icyo gihe bacye barondera rero ukuntu bashaho nk'uko nabivuze kuva ibyo bise ibyo bise gungo kwikutira bagaca bohereza abantu bo muri ibyo bihugu makavani baturuka muri ibyo bihugu bakajya ku butegetsi hanyuma rero bagaca babandanya babagira ya politiki yo nyine atari politiki y'intwaro mbi cyangwa politiki yo gusahura kuko muri kapitalisme nta ntwaro ngo ibere nta ntwaro nziza ibaho hari intwaro y'ubusuma hari intwaro yo gupfukama mu nda abakozi intwaro yo gupfukama mu nda abanyagihugu urumva rero intwaro ni intwaro yo kwiba na oppression ubu ntabwo 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 nt ibintu bikenewe rero nuko umuntu araje n'ibintu bimaze kuba abanyagihugu bahagurutse muri bihugu bya Tunisia, muri Algeria, n'iza Sudani.
Ikibazo
abantu barahagurutse
ibyo kurwa mushyanahe
afate mu mubiri wese azoza kwabo mugabo ingorane bafise ingorane zihari gushika n'uno munsi mu bihugu byose nuko habuze indongozi zo twakwita representation politique
mushyanahe nyangoma namwe nashaka nyine mu byinshi muvuze kuri icyo kibazo cy'urambe ku butegetsi urambe burengeye ni ibihugu bike cyane rwose aho usanga umutegetsi nka perezida atwara imyaka irenga 20-30 ibyo bishika cyane cyane mu ntara ya Afurika n'ibindi bihugu bike mu nzira y'amajyambere uruhara rw'iyo ntwaro yo kuguma ku butegetsi bwo mu ngorane zose Afurika ibona n'uruhe
ingorane si ibiburambe ku butegetsi kuko bamwe bakunda kubivuga iyo ushobora kuguma ku butegetsi imyaka myinshi none igihe warongoye igihugu aciwe neza igihugu ku neza y'abanyagihugu nta ngorane ndavuga hariho mutama aba yarongoye igihugu imyaka ishika 50 ngirenga igihugu cyaho mu bana Cuba sova byose hari mu ijuru yakoze neza ariko yararambye ku butegetsi ariko muri rusange abanyagihugu bo muri Kiba naho ubwo rugo rwa rutura murimwo rwabakebeye ivomo niyo abantu barishobora kubaho bakiga barashobora kubaho bakiga ku buntu bakibuza ku buntu
ariko n'abahunze intwaro yiwe bari benshi
gihambaye kuvuga nk'uko Paulo yabivuze nuko aha mu bihugu byacu nabivuze abategetsi n'abagera de d'entreprise de l'Occident nta ubutunzi bw'igihugu ntiburi mu minwe y'abanyagihugu bakorera bonyine ubwo twabivuze bahura bafise n'imitahe murajya amashyirahamwe mpuzamakungu bita ama militi nasiyonali iyo icyo yose icyo kibazo koko ikibazo kikugene kubiki kugira ngo twikukire koko abanyagihugu b'ibihugu byacu byo muri Afurika bafate mu minwe ubutunzi bw'igihugu bwabo babufate mu minwe ariko icyo nticoroshe kuko nabivuze ko gacoroshe kuko abagize akanyarigabo barabica batakwishi bakagira kudeta ari ngo igitumba bafise ayo mabazi militaire hirya no hino muri Afurika wiyumvira yuko yaje gukora iki yaje na mabase y'igipfure abanyagihugu abanyafurika
yego reka n'umushinjacyaha Diomede Misigaro nawe nyine agira icyo avuze ku butegetsi reka ku bategetsi kenshi usanga bamara imyaka irenga 10-20 ibyo bishika cyane cyane muri ibyo bihugu turiko turavuga icyo nicyo ba ari kimwe mu bintu bituma ibyo bihugu byama mu ntambara zitavanako
eko na oya cyano uvuga ko harimo yego cyane oya iyo umaze umwanya muremure ariko wonona no kuva hakirikare ibintu bitarazamba kurusha hari cyo maze umwanya muremure ukora neza nka karorero ntoza tanze nshobora kongera kwa kandi Angela Merkel amaze imyaka ingahe abadagi nta kibazo babibona mu kubera ko umwanya wose yatwaye kununi yaraduze byose byabaye neza ikibazo muri Afurika nkuko umushinga nta nyangoma bivuze ni uko badakorera abanyagihugu benshi mu babo badakorera abanyagihugu yanatanze n'akarorero iyo ukoreye abanyagihugu umenye ko uri mu nzira atangura yatanze akarorero kanyerere muri azikunyerere yabayeho murafise ubwororero bwinshi bw'abanyafurika bagiye bicwa kubera ko uvuze ijambo no rero ikibabaje muri byose nkuko nabivuze mu kanya gaheze ni ukuntu twebwe tugomba kwama duhabwa agira ngo twige kandi ari byacu uyu muntu araje azanye militi nasiyonali akubwiye ngo fata ibi wezo kwa mbere ugiye kujana iyo ntwari 80 abanyagihugu tubibagire uzo kuzanira inkono n'amakambi iruhande yawe nta kibazo aho ni ibintu bitangura gupfira ikibabaje ni kimwe wewe uyu uhagaze uri umukuru w'igihugu ukavuga uti ibyo bintu jewe ntacyo fata bafata ubundi ruhande yawe akabifata niba atangura kukwica reka duhere muri Burkina par exemple abantu babiri bambere ariyo bagize revolution hamwe bari nk'abavandimwe umwe yarakoreshejwe yica umuvandimwe w'iyo mugabo ingene bihera aragukoresha hageze aho bakwiye kurongera kwisheshe tukutana yambaye yaratubose nawe bakakwiruka ahubwo baga kirea nani masosiasi yemi za kuwa libi nfishu wivyo wabi yungu wago akongira makanabishu wiraku ugasangume umanya wosu mwawai beshi mifani hundu mwato wa emuri Afrika
ego me
jesu wangu nukusa kitu wivu saku marumanya mwure mwure ego na oya alawamara mwure mwure laka kilicho wa mara anawamara mugufi ya kilicho wa mara
ego me
ukulero jondi watako wivu kunu wewe utuwae witao
na wanyagihugu igihugu cyaho
muri
bakeje nishino tano Professor Paul Nkunzimana hari akizera ko ibintu bizoteba bigahinduka kugira ibintu bihinduke ika Afrika ifate intambwe iterambere abanyagihugu ntibame bariko barashihana huko guriki inyishu zoba izi
ego urakoze ariko imbere yuko nakusa bise kibazo na bakanaje kugira cyo mvuze kuzeti mizuzu kuramba kutedesi. Kuramba kutedesi. Nya wako ifo kurala izi alizoneza. Nya wako ya wichinja mwaka toni. Awaramba kutedesi kurea yuko. Anyeji hugu wana mwaka kunda, mwaka wana neza. Ya sara kwa mwiko mwikiba. Nibizyo mwikiba. Wana nubo uje na wakiba. Wa mwikiba. Wala shi yuko kwenye shawanu. Wana. Wama. Wala chengi mbele mwuzi. Kushana wala mwufasa. No, nuko ija koalisyon ya nuzenye wa jala SPD Parti Social Demokrate yo mwuda yishiki kye ikona na narfedeu ikona na nuzenye na gusa nuko amuji hala magreve neshe mwuda chane uraze mwakozi waleta chane uraze mweke mwazagari ya mwosh mwa mwese 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 kubanya nuzenye akarusho kuko jamu mu ruko izaruko n'ibindi zahama grebe mwese mu gaza uba rosuwa ko n'eke atwarane gusa nuko hariho umugambi witwa SBD witwa ko se bitaba kozi ariko ukorana na Amerika njya se dewiye bo twese rero z'umuntu ukora muri Afrika ukuntu umuntu yo kwibaza akazoza ibi bijyanye hari muri Afrika muri iki gihe bijyanye bizohera abanyagihugu abakozi abanyagihugu bazorondera inzira nuba mare ko bayirondera bazorondera inzira yuko ubutunzi bw'ibihugu intwaro zose ziba igihugu kandi izo zaratanguye nabikunze kukanyagahezi zatanguye muri za Sudan zatanguye muri muri Mali zatanguye no muri Burkina muri Algerie muri Tunisie muri Egypte kuba bya byose twari ko byaheze hajyanye kuvuga hariho ikigwa abakozi b'abanyagihugu batoye muri ibyo bihe urumva rero inzira ihari yuko abanyagihugu abakozi ugwaruka abanyagihugu baja hamwe bakiyungunganya iyo twita organization kwiyungunganya bagashyiraho amashyirahamwe yabo yigenga harimo n'imigambwe yigenga iharangira abakozi b'ugwaruka abanyagihugu ibyo rero bizotuma yuko ubwo butunzi bwose ubutegetsi bwose buja mu minwe y'abakozi abanyagihugu b'ugwaruka hanyuma rero akazavanurwa rero n'ibyo bihugu by'ibisuma twese ndabyitse mu rutura ega bita bihugu bubiligi buriho kubera Congo kuva niho kuba wakazi kirubaka Amerika yagizwe make sindi n'abirabure uba umuntu akora adahembwa umuntu akora mu mahinguriro akora mu maplantation mu burimyi bakimbura ibintu byose bati badahembwa ubutunzi bwawe ega gukomera naho byavuye nacyo gituma usanga abajya amahanga adashaka kuhava ariko mugabo abanyagihugu abakozi abanyagihugu urwaruka inguvu barazifise kugira ngo birukane ayo ma multinationale kandi cyo nshimikira ko kandi bagakorana n'abakozi bo muri ibyo bihugu bindi na zimwe bisa yuko bikomeye kuko nabo nyine barahonyangwa nabo nyine agace kabo kamerewe nabi kubera yuko intwaro atari intwaro mbi intwaro y'ubusuma intwaro
la exploitation
muri bizi urande nagombe gutanga nakandi karorero ariho umushinga naye yahoze ari premier ministre wa Malezi yitwa Mahathir ariho kuva ku butegetsi bwa imyaka 94 yabaye mu kiganje wa mbere kuvangira ngo yabumaze ko imyaka 20 irenga kandi yaragerageje yabanje kuva muri banki mondiale no muri FM kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwiwe buduje kandi bwaraduze muri Aziya urazobibaza neza rero uruti kwa icyizere kiho nyine kuko mwarimu Paul wajije kubivuga turiwe na gute hariho ibimenyamenya bibitwereka muri ibi bihe turabona hirya no hino abanyagihugu binagata ariko baraharanira ukwikukira kwa Afurika gushinga Leta Zunze Ubumwe za Afurika ndabona ngo witwa Kemisbeba hari n'abandi bandika ibitabo abo bapolo barandika ibitabo n'abandi bandika ibitabo kugira ngo abanyagihugu abanyakazi abakozi cyane cyane abo bato bato bamenye ukuri igihe batazi ukuri bazobayobora nk'intama igihe yambaye nuko abo bose bamenye ukuri ibyo rero izo nyigisho zirakenewe zigaca mu migambwe mu mashyirahamwe hanyuma ayo migambwe ayo mashyirahamwe na cyane cyane aharanira ukwikukira kuko ntushobora kubaka demokarasi utikurukiye bakagira urunani tuvuge mu gihugu cyose ariko ntibigarukire ngaho igihugu kimwe cyonyine kigombye kwikukira baragisabya barabisabya nk'uko bamwe bakigerageje igihe twikukira abazungu baciye baca n'ibihugu amacakubiri ari ibihugu bitatu Mariya na Senegal ngira na Guinea Conakry ase kuture bari bagize urunani baragira federasiyo bararusambura rero ibyo bihugu rero bimaze kugira urunani bikagira urunani kugira ngo maze tukubaka sinzi ko nubyita Leta Zunze Ubumwe za Afurika z'abanyagihugu icyo aho honyine n'ingwano zoca zirangira muri Afurika kuko ntawe uzoshobora kuza ngo araje kurwanya muri Afurika naho twakora bwoba tumenye icyo twayikora ntawe uzoza kurwanya Afurika nzima ngo ayishobore ndetse n'ingwano nyinshi ku izi zorangira igihe twokubaka Leta Zunze Ubumwe bwa Afurika y'abanyagihugu aho ntangirika ibyo byoshobora guca birangira izo ngwano z'urutavana ko hirya no hino zoshobora kurangira ibyo rero bisaba umuntu make kumenya ukuri kugira urunani hagati y'amashyirahamwe afise ibyo byumviro kandi biratangiye kwigaragaza ngo kuwa gatandatu no gwa karorero ngaha itari harabaye imyerekano ikomeye iguharanira ubumwe bwa Afurika ukwikukira kwa Afurika yahuje abantu ari ubwa mbere abantu barenga ibihumbi bibiri harimo amashyirahamwe menshi imigambwe myinshi babigiriye ipari urumva icyo ni kimenyamenya ni nk'ibiti ko turaganira mwebwe ku maradiyo ku mateleviziyo mukaja muratanga ibiganiro ngibyo abanyagihugu baba ariko barabyumviriza nabo nyine mukabaha ijambo bakabyumviriza
mwiho murafite kizera ko indiane za politike uruhaga rwa politike ika ingwano zitavana ku muri Afurika zizoteba zikarangira
akizere kariho ntambwe gushimira abavuze imbere ya nka byose bayivuze ariko nshaka kongera ko nubwo abice ku mayange byinshi bigomba gushyira nje ko n'urwaruka rwa Afurika bijya ibintu wifite ukagata mu ngorane niba ubishikiriye urazi ukuntu bigumya igihugu ikontine ya Afurika niyo irimo urwaruka rwinshi urwaruka rusa n'ubwibagiwe hamwe hamwe urwaruka rweza amashuri ntihagire ikintu babona urwaruka rubona ibyo bintu biriko birarengana urwaruka ruri informe ko igihugu cyabo gitunze mugabo atakina kimwe bakuramo urwaruka rubona kure ruvuga ruti ngiye hamwe n'abanyafurika bose ntihabe igihugu kimwe nk'uko umushinga nanyagumaje kubivuga tubere hamwe turi benshi uvugire hamwe
kugwaruka shirafa zo rwanda twagamwe turakuze turiko turi vuga bugende mugabo iminsi ikiraza kuko nabo ntibazemera kwama bariho nitongo turafisi biturabizi twaragize mu mashuri mugabo tarakina kimwe tubibonamo cyo ndibaza ko hari ucizere cyuko ugwaruka gwacu ugwabandi rukorera hamwe mu minsi y'imbere azoshahukira ntabwo mvuze ngo nabakuze abakuze ahubwo bo bimboneza bakavuga ukuri ubutunzi dufise n'igitungo ubutunzi tutatwegereye wewe Frederico ako kazi nawe uri kuri ko nk'uko nyamama bivuze ukora ku radio ikibi ni uko amakuru yo hageze aho bari abantu bama bari ko bari bana bafite ubundi buhinga bwo kuvuga ko atari ibyo ari ibi n'ibi n'ibi byoshe bipiburaye byoshe bibino iwacu takiriye ariko ugwaruka ku minsi hera ujya gwaruka rupfira mu mabahari bagerageza kukiburaya kuraba ukuntu bobaho bari abantu bagerageza uko bashoboye idimwa amavita sinanjye kaje kuraba nari abadokumwira gukora bimwe by'uburetwa nari ndonke makeya bakaririmba bazovuga ati ingwando buri ngahe wacu
yegome
natwe turahakwa eko murakoze
mukurangiza kiganiro reka tuvuge no kwibaza bihambaye cyane rwose bibuza kenshi na kenshi ibigo bikiri mu nzira y'amajyambere gutera imbere aho navuga icyozwa wajya gateka akazi na muntu ikahamwe na ruswa n'ibiturire ivyo n'ibibazo bisubiza inyuma ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere mushiya ntahe Paul Nkuzibana ivyo bibazo mubivuga ku iki mu kanya gato
Burundi bwasubiye inyuma mu myaka y'ibihumbi 2006 Burundi bwari buri inyuma munsi yaho bwari buri mu gihumbi kimwe n'amajyana 1600 bavyumva neza bwasubiye inyuma munsi yaho bwari buri mu gihumbi kimwe n'amajyana 1600 ubu n'ibintu batubwira mu iterambere ariko ntaririho ubukene buhari buri bwagwijwe na kabiri cyangwa na gatatu ibyo byaruswa n'ibindi ibyo byaza mu bihugu hariho exploitation harimo ubusuma ni ukuvuga hariho agatinyi gukiniza abakozi n'abanyagihugu n'urwaruka ibyo ni ibintu bisanzwe bihari urumva rero ibyo byaruswa bijyanye n'intwaro ihagaze ku mari agakapitalizmu ni nk'uko uvuga ati umuntu arahema kapitalisme rero intwaro ihagaze ku mari urumva iriho irahema ihema corruption ihema ubusuma urumva nta kundi bishobora kugera kandi ibyo bihari muri afurika biri mu bihugu byose mu bihugu byo muri afurika byo muri amerika y'epfo hanyuma no mu bihugu bya zari mu buseruko kandi bikaba no mu bihugu bya burayi mugabo ku rugero ruba yabaye cyane rero kubaza byerekeye ibyerekeye ukwigenga le liberté icyo ni ikibazo nyamukuru dufise muri ibi bihe kuko ibyo zose ntibizoshoboka abanyagihugu bonyine abakozi abanyagihugu n'urwaruka batarwanye bagashobora kuronka ubwigenge mu byerekeye gusaba ibyumviro byabo amashyirahamwe amasendika kuko urumva nko muri afurika bakoze kuri intwaro zishobora kwemera yuko amasendika akora isendika nayo ikaba ari ikintu gihambaye cyane mu byerekeye abanyagihugu abakozi n'abanyagihugu harakaba imigambwe yigenga ishobora kuba ukwigenga kukumenyesha amakuru icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose kubera yuko abanyagihugu barakeneye kumenya inkuru barakeneye kumenya ibintu byose bikorera ku isi kugira ngo ntibagende bashobore kumenya ukuntu bashobora kwigenza urumva rero ibya ta liberté de presse ihari mu bya ta liberté uburenganzira bwo kujya mu ibarabara gushikiriza ibyiyumviro ibyo bihugu bya afurika bigomba bibara bisambuka ibyo rero abanyagihugu abakozi abanyagihugu n'urwaruka niyo ntambara bafise
yegome mu kanya gato mushyira nanjye nyangoma namwe mutubwire ibibazo bijanye na ruswa n'ibiturire eka n'icyozwa by'agateka kazazi na muntu n'ibibazo bisubiza inyuma cyane rwose ibihugu nk'uko twabivuze byo muri afurika n'ibindi bihugu byose bishobora kuba aho agateka kazazi na muntu eka na ruswa byarimo nagoje ibyo bintu byorangira gute
Ego nibyo nuko twaje tubivuga bya bihugu byamye birya imitsi Afrika byarashitse ku butegetsi abategetsi koko babikorera ibyo bita dictature bashobora kubikorera bateye iture abanyagihugu bakoresha intwaro z'umukazo bakoresha intwaro z'igitugu abo nyine badahe ijambo abanyagihugu ngo bashobore kuvuga ibyo biyumvira haba mu nyamakuru cyangwa mu manama n'ibindi rero nkuko kugabaza mu gihugu batubahiriza la liberté de la presse ngo bivuze kuvuga umuntu icyo ashaka ko yumva uko yumva abona iby'igihugu ntibamutoteze ni ukubarira nk'uko kuri ibyo byerekeye ni uguhara n'akariro nano gatanga kuri ibyo rimwe naragerageje hariya mu gihugu nari mu nshingamateka kugerageza kuvuga ibitagenda neza mu ntumbero ndetse bagomba kubaka ariko baciye bangura ko iminite baciye kugira ngo bashobore kumufata bambuze kubandanya kuvuga ibitagenda neza kugira ngo bikosore kandi aho twabivuga ku neza yabo urumva rero igihe abanyagihugu bose babatumye guceceka badashobora kuvuga ijambo guserura iryo bagona riri ku mutima igihugu ntigishobora gutera imbere icyo nuvuga kuri ibyo byokogwa ubuntu burihabwa ubwo bwigenge iryo jambo izo demokarasi ntibazoyibaha ku isahani nyine mbo nyine abanyagihugu nibo bazokunga urunani abanyagihugu abakozi urwaruka bazokunga urunani kurya tumaze iminsi tubibona hirya no hino biriko biraza kugira ngo basenyure ubutegetsi bubakandamiza ubutegetsi bwateri gitsure ubwo butegetsi bwabatse ijambo ubwo butegetsi butubahiriza agatekamuro babusenyure bashireho ubutegetsi bwabo
ijambo rya nyuma mushya na hegemede misigara yo kubyerekeye icokorwa kugira ngo imigenzo canke inyifato kurya ruswa no gucyuza agatekakazi na muntu cyane cyane muri ibyo bihugu byo muri Afurika birangwa mu bihugu byo muri Afurika bituzwe hukorwa iki
murakoze Frederic rimwe na rimwe turakwiye kuba twibaza mbega ruswa kugira ngo yimonogo zigere naho ari umwe ngo abanyamakuru basigaye bandika gusa byapfuye ndashimiye inyishu mushinganyango matanze bajya batukoroneza n'ibyo birimo uragenda ugafata nk'umuntu ukamuha umushahara w'ibihumbi 200 ukwezi afata ari mu nzu y'ibihumbi 300 akeneye kurya akeneye kubaho niyo havuye ajya muri expresha kuvuga ati n'ikaramu nayo nyine igiye guhabwa hari ibintu kugira ngo icyo giturire gishike umuntu baramukenesha bakanamutumayo akora n'ibyo atokoze ariko tugiye ku bintu bya expression nta hantu namwe utumva ko habaye expression ari byiza cyangwa ibintu by'amanifestation kwigaragambya bikarekugwa niba manifesta uturira wica abantu iyo nikiri manifestation iyo niyo bita subversion ou révolution donc tuza kumvikana kuri expression mbega manifestation yoba ari pacifique cyangwa yoja muri ibintu by'ubwororo kubera ko manifesto ni expression n'uri ku butegetsi umuntu ariko ara manifesta aravuga ati aka kantu umego na nakibagiye bagiye muri manifestation baranyibukije reka ngaruke hakiri kare mugabo wa manifestation zanye na anarchi turabyonona kubera ko batumva ibyo tuvuze ibyo kibaye manifestation ni za reaction kandi ugiye kubiraba kenshi usanga inyuma hariyo bimwe abafaransa bavuga ngo ukuboko kutaboneka ini main invisible ugiye kuraba ugasanga babandi nyene
abanyagihugu bonyene bagira manifestation bakagira service d'ordre bagakingira manifestation kugira ngo ntihagire umuntu abinjiramo ntihagire umuntu ayivamo aje gusaba ikintu kandi nanoneho izo manifestation ziba zaringanijwe ku buryo yuko n'ama service ajejwe umutekano nawe nyine akingira manifestation
Professeur Paul Nkunzimana ndagushimiye cyane rwose ku vyiyumviro birashimwashikirije mushya na nyangoma namwe Leonard ndabashimiye cyane rwose ku vyiyumviro mwashikirije ndabashimiye namwe mushya nahe Diomede Misigaro ku vyiyumviro biza mwashikirije
murakoze
Murakoze
murakoze cyane gose turabashimira namwe cyo twese na kwikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi muri sanga turabateye akamo kandi muwandanye mukurikirana ibindi biganiro vya radio ijwi ya America mugire amahoro mwese